Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi muri ko myumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 14 nibice bitatu habari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 nibice 9 ya radio ijuri yobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiana Ninahazwe abigisha bo mu Rwanda basaba leta kugira ico ikora kugira ngo ibafashe guhangana n'iduga ry'ibiciro y'ivyankenegwa bitandukanye
aya mafaranga rwose ubu ngubu kuyafata ukavuga ngo ngiye mu isoko ni ibintu nakubwira ngo byumve mbese birakabije cyane niba turafata amasuka tukajya guhinga ntabwo mbizi ariko icyo nkubwiye cyo aya mafaranga birarenze birenze urugero
aba ni bamwe mu bigisha mu mashuri abanza mu gihugu cy'u Rwanda nkuyagezeho urya nino ku isi tubafitiye harimo aya matora ya president mu Faransa na ya president wa Ukraine yongeye gusaba inama yo muhuza na president w'u Rusiya Idonido ni mukanyi saseme hafi ya maradio yanyu Nongere ndabahikaza abafaransa kuri no wa mungu bazindukiye mu matora ya president batuye hagati ya Emmanuel Macron na Marine Le Pen afise vyumviro bifatwa nk'ivyabaheza nguni bakomeye kuvya kahise ibiharuro vy'imfata kibanza vyerekana ko Macron ahabwa amahirwe menshi yo gutsindira manda ya kabiri y'imyaka 5 Emmanuel Macron w'imyaka 44 mu kwiyamamaza yavuze ko agatsinda iyi manda ya kabiri ari nayo ya nyuma kuri we azoshira imbere imigambi yo gukingira ibidu kikije Emmanuel Macron na Le Pen ntibabona kimwe politique ikenewe ku Faransa kwibazo bitandukanye birimo ivyabimukira ubutunzi imigenderanire n'u Burusiya gushigikira abageze mu zabukuru n'ibidukikije ku ncuro ya mbere y'amatora ivyumviro vya Macron ariko vyaratsinze ivya Le Pen Marine Le Pen w'imyaka 53 ariko aragerageza kuba president wa Faransa ku ncuro ya gatatu ari nkamwe yotsinda yobabaye president wa mbere w'umugore atwaye u Faransa vitezwe ko Macron ku mugoroba w'uno wa mungu aza gushikiriza ijambo aba Faransa
Washington ijwi rya Amerika
Mu vy'Uburusiya na Ukraine naho abategetsi ba Ukraine bavuga ko abantu batanu bo mu gisagara ca Odessa ari bo baraye bahitanywe n'ibisasu vya rokete bitandatu Uburusiya bwateje kwa gatandatu ku kigo ca gisirikare n'inyubakwa zo kubamwo zibiri umushikiranganje kwivuna basi mu Burusiya we yamara yavuze ko igihugu ciwe cateye misile zo gusambura ahari ububiko bw'ibirwanisho Ukraine yarungikiwe na Amerika n'ubumwe bwa Buraya ivyo bitero bibaye mu gihe vyitezwe ko president wa Ukraine Volodymyr Zelensky agira n'umubonano n'umushikiranganje jeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Anthony Blinken hamwe n'ujejwe ukivuna basi Austin abategetsi baza guhurira ku murwa mukuru wa Ukraine I Kiev nta ruhande na rumwe rwatangaje ivyo baza kuvugana ariko ico bikoze mu yindi mibonano yitezwe hagati ya Ukraine n'ibindi bihugu muri iki gihe intambara y'Uburusiya na Ukraine ibandanya harimo umubonano umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres azogirana na president wa Ukraine kwa kane w'inondwi vyitezwe kandi ko Guterres ahura kwa kabiri na president w'Uburusiya Vladimir Putin hagati aho president wa Ukraine yongeye gusaba inama ama yo muhuza na president w'Urusiya Vladimir Putin iyo nama yavuze ko yobigamije kuraba ingene intambara Urusiya bwatanguje muri Ukraine yohera Ano makuru yose agezweho hirya nino ku isi ku ijuru rya Amerika mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio Jovewa akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni Vewa radio yacu mukanya twerekeza mu karere kibiyaga bigari Amakuru yacu akarere kibiyaga bigari tuyahere kuri no nkuru ivunaguye president w'u Rwanda Paul Kagame amaze kugera I Kampala muri Uganda aho bitegekanije ko yitabira ibirori by'isabukuru y'amavuko y'umuhungu wa president wa Uganda biza kuba uno munsi ku mugoroba umuhungu wa president Museveni ariwe lieutenant general Muhoozi Kainerugaba akwije imyaka 40 n'umunani ibiro vya president Paul Kagame bibicije ku rubuga rwayo rwa Twitter n'ivyo vyatangaje ko president Paul Kagame yitabiriye ibirori by'isabukuru ya lieutenant general Muhoozi Kainerugaba ivyingenzi biza kuvugirwa muri iyo sabukuru na bikuru vyagiye biraranga u Rwanda na Uganda muri no misi imigenderanire iriko iranaguka hagati y'ivyo bihugu bibiri turabigaruka ko ku mbuga ngurukana bumenyi zacu muze rero kuja gutereza ijisho ryanyu kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu Nanabice kumasonga nkitangura mu gihe ibiciro by'ibiribwa n'ibindi by'ibanze bibandanya kuduga ku muvuduko uri hejuru mu gihugu cy'u Rwanda. Arabarimu bagwiriyemwo abigisha mu mashure atangura bahangayikishijwe no kudashobora kwishura ivyankenerwa bibafasha kubaho mu buzima bwabo bwa misi yose. Basaba leta kugira ico ikora kugira ngo ibafashe guhangana n'iduga ridasanzwe ry'ibiciro. Umenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima yaganiriye na bamwe muri abo bigisha maze adutegurira ino nkuru.
Iyi nzu ikodesha amafaranga ibihumbi 15 ariko mu mushahara mpembwa ukuyemo ibihumbi 15 ugakuramo
mu gihe cy'akaruhuko ka saa sita. Bizimana Emmanuel, umwe mu barimu wo mu mashuri abanza mu karere ka Rusizi, Ijwi rya Amerika tumusanze iwe mu rugo, aduhaye ikaze mu nzu y'icyumba kimwe na saro, adutereye agatebe imbere y'akameza kariho ibitabo bigaragara ko yifashisha mu gutegura amasomo, maze atwemerera ko tuganira.
Ipantaro ugiye kuguramo ishati ntago byavamo cyane nkatwe dukodesha. Aya mafaranga rwose ubungubu kuyafata ukavuga ngo ugiye mu isoko ni ibintu nakubwira ngo byumve, mbese birakabije cyane. Niba turafata amasuka tukajya guhinga ntabwo mbizi, ariko icyo nkubwiye cyo aya mafaranga birarenze urugero.
Mu Rwanda kuri ubu umushahara w'ukwezi mwarimu wigisha mu mashuri abanza ugitangira akazi ahabwa nyuma yo gukuraho imisoro n'imisanzu itandukanye usaga hagati ibihumbi 50 mu mafaranga y'u Rwanda, bitewe n'uko amaze umwaka umwe muri aka kazi. Ayo ni nayo Bizimana ahabwa. Muri iki gihe ibiciro bikomeza gutumbagira, ariko akavuga ko uyu mushahara utakibasha no kugura bike mu by'ibanze we n'umugore n'umwana umwe bakenera mu rugo.
Yewe n'igikoma duha umwana akenshi nta n'isukari birimo, kuko urabona nta n'isukari igeze. Twayiguraga amafaranga 1000 none ubu ngubu karitsiye ndimo uyibona kuri 2500. Ubwo bivuze ngo twabaye tuyihagaritse no kugenda nyine, niba ari ibiyiko bibiri uguze ugashyira mu cy'umwana wowe icyo uranywa nyine ukakinyweraho cyangwa ukanakihorera, kuko urebye aho ibintu bigeze birenze ukwemera.
Tuvuye aha kwa Bizimana twerekeje ku kigo cy'amashuri y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 12 mu wundi murenge utandukanye n'uwo mwarimu Bizimana yigishamo. Aha, Ijwi rya Amerika ihasanze undi mwarimu wemeye kutuganiriza, ariko adusabye kudatangaza imyirondoro ye, turabimwemerera. Duhisemo kumuhimba Kabanda. Bitandukanye na Bizimana ukiri mushya mu kazi, Kabanda we izina twamuhimbye. Amaze imyaka isaga 20 yigisha.
Ntabwo umushahara wa mwarimu uhuye rwose n'ibiciro biri ku masoko. Urugero nko mu 2000 cyangwa se igihe 1998, umwarimu yashoboraga guhembwa nk'ibihumbi 14, ariko ibati rigura 450. Urumva amabati ugabanyije wasangamo nk'amabati nka 35. Ubu ngubu mwarimu uhembwa amafaranga 50,000 ugabanyije n'ibati n'ibihumbi 8, ubwo harimo nk'amabati agera mu 9 gutyo. Biragaragaza ko umushahara mwarimu ahembwa muri kino gihe utajyanye n'ibiciro biri ku masoko.
Hamwe n'ubwo burambe, umushahara wa mwarimu twahimbye Kabanda ku mpamvu z'umutekano we wo wisumbuye kwa mugenzi we, kuko wahembwa asaga hagati ibihumbi 90 mu mafaranga y'u Rwanda. Icyakora nawe ubuzima imuhira ntibumworoheye. Mu gihe abana bamaze iminsi 3 batangiye amasomo y'igihembwe cya 3, uwe wiga acumbikirwa mu ishuri rya leta na n'ubu aracyari mu rugo ku mpamvu zo kubura amikoro.
Ntaragenda kwiga, ariko kugeza na n'ubu ndi kwibaza uko byagenda bikanyobera. Ubwo nuko nguko bimeze, kandi urumva niba ngiye ndashobora kubona ubuzima bwo kurira umwana ni ikibazo nyine gikomeye cyane. Urumva ko psychologically nange uretse morali yindi umuntu aba ashobora kugira, urumva bigira impact mu mutwe, hari ikintu biba bigabanyijeho kuri morale.
Kugira ngo abashe kubona aho gutuza umuryango ku nguzanyo 3 zishobora gutangwa na mwarimu Sako banki y'abarimu bo mu Rwanda, uyu mwarimu twahimbye Kabanda afiteme 2 yishyura buri kwezi, ku buryo arenga 1/2 cy'umushahara we asigara muri banki. Ni ubuzima asangiye na benshi muri bagenzi be bahuje umwuga, ku buryo hari n'abo ukwezi gushira bagacyura mu rugo amafaranga atageze ku 500,000 y'u Rwanda kubera kwishyura inguzanyo.
Niba ufite inguzanyo 2, ufite avance sur salaire, ukagira ingoboka icyo gihe ukanasaba kenze, ushobora gusanga umwarimu uhembwa amafaranga 50,000 na bingahe akahembwa nk'ibihumbi 500, akaba ariyo umushahara ategereje ku kwezi. Icyo ngicyo kiriho.
Aba barezi bombi bagasaba ko hamwe n'iri zamuka rikabije ry'ibiciro hakwiye gutekerezwa uburyo umushahara wa mwarimu wahuzwa n'aho ibihe bigeze.
Leta yareba icyo ikora ikazamura umushahara wa mwarimu cyangwa se ikareba cya kigega nzahura bukungu igashyiramo amafaranga yunganira mwarimu kuko aho ibintu bigeze byaturenze twacanganyukiwe mbese buryo umuntu ajya kuvuga yashize
nkuko mu mpande zose bagenda bashakisha ibisubizo nibarebe koko uburyo ki mwarimu ubuzima bwe bwazamukaho.
Ijwi rya Amerika yagerageje kubaza muri Minisiteri y'Uburezi niba hari igiteganyirizwa abarimu cyabafasha guhangana n'aho ibiciro bigeze ku isoko, ariko ntibyadushobokeye. Inshuro twahamagaye Madamu wa Maria Valentine utegeka iyi Minisiteri ntiyitabaga. Yewe n'ubutumwa bugufi twamwoherereje kuri telefone ye ngendanwa kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru yari atarabusubiza. Mu Rwanda, abarimu bari mu bagize umubare munini w'abakozi ba Leta. Imibare ya Minisiteri y'Uburezi yo kugera mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka yagaragazaga ko bose hamwe abigisha mu mashuri abanza n'ayisumbuye bagera ku 100,000. Inzego z'ubutegetsi mu Rwanda zivuga ko hari politiki yo kuzamura umushahara wa mwarimu gahoro gahoro no gushyiraho uburyo bwo kumwunganira nk'inguzanyo zamufasha gukora imishinga iciriritse yunganira uyu mushahara. Icyakora ku bakora uyu mwuga bagasanga guhuza imicungire ya bene iyo mishinga n'akazi kabo kabasaba gukora iminsi yose bigoranye. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistocle Mutijima urakenuye tuve mu Rwanda tuja mu Burundi ishyirahamwe ritunganiriza kazoza abakozi INSS mu mfunyapfunyo rihamagarira abakoresha mu gisata c'uburovyi gutangira intererano abo bakoresha ni mu gihe ishyirahamwe ry'abakukuruke mu Burundi rivuga ko abakozi barenga 60% badatangirwa intererano izo bafasha mu zabukuru. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika yifashijemo n'abanywanyi bayo mu Burundi mwisomerwa na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye.
Ishirahamwe INSS ritegekaniriza kazoza abakozi ryatanguje kuva mu ntango z'uno mwaka w'2022 isekeza ryo guhimiriza abakoresha. Iryo sekeza niryo kubasaba gutangira intererano za buri kwezi abo bakoresha. Nkuko Jean Petit Ndikumasabo ajejwe injira ry'abakozi muri INSS yabibwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Ariko rero abakora umwuga w'uburobyi ntibemera ibyo basabwa n'ishirahamwe INSS kumvo babwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Hariho amezi atubera meza yo kuronka imboga, ayo mezi rero nayo ne aba misi mike. Rero niyo mpamvu naka kazi kacu saka kontra uno munsi umukozi uramurira INSS ugaca ejo mukavana
muravye nta mushahara afise ku kwezi. Donc ari kibonetse bavuye kuri bakakizana muragira depense bisite mukabigabana n'abarozi.
Ishirahamwe INSS risaba abarongoye ibyo bita IBP gutangira buri murobyi bakoresha intererano ya buri kwezi ingana n'5,200 mu mafaranga y'amarundi. Abakoresha abarobyi kumwe hawa kajaga muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura babwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko badatahura ingingo ya INSS.
Hanyuma bo baje batubwira ko bafise ivyo bafatiye ko bizo bintu bafatiye ko by'ibiharuro twe twarabwiye ko bidashoboka ko nko kuri uyu mwe habacu wakajaga umwanya muri namezi menshi abaruje turabura dusanga amezi atatu amezi abiri niyo duparve na kuronkamwo ayo mafaranga ngabo bagacwa tubwira ngo tuzo gukotereza umurovyi ku kwezi kandi umwaka wose natwe uwo mwaka hagiye usanga mu mwaka turonse imboga nk'amezi abiri cyangwa amezi atatu.
Ishirahamwe ryo gukingira no gutegekaniriza kazoza abakozi rimenyesha ko abo bakora umwuga w'uburobyi basiguriwe bihagije amategeko ngendegwako. Jean Petit Ndikumasabo ajejwe injira ry'abakozi mu ishirahamwe INSS yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ibyo bari barasezeranye n'abakora umwuga w'uburobyi.
Navuga nti iyo myidogo ntifashe kuko kuva mu 2020 twaciye tugira amanama yo kuba sigurira ibiri muri bitegeko kugira babe baritegura. Turabisigura turi kumwe n'ababarongoye, turabisigura turi kumwe n'ababaserukira hajya kumyeha, hanyuma turabisiguriranira nabo nyene abarovye n'abapatron pêcheur bahati. Kumbura iyo myidogo ituruka kubera ubu hageze gushira mu ngiro ivyo twumvikana.
Ishirahamwe ry'abakukuruke mu Burundi riranegura ingene hari abakoresha badatangira intererano abakozi babo mu mashirahamwe abategekaniriza kazoza. Joseph Muhutu arongoye iryo shirahamwe ku rwego rw'igihugu yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko barenga 68% badatangirwa izo ntererano. Avunira Kagohe ishirahamwe INSS kugira ico rikoze.
Turavye abakozi bariho ubu barenga 212,000 248. Murabo 188,081 nibo batangira abakozi intererano, mu gihe 131,647.9% badatanga intererano y'abakozi n'iyo niko sa cyane rikomeye nibaza rero ko INSS yotegerezwa kwishuza ayo mafaranga ikaheza ikaraba nuko abo bantu bataziganiriza abakozi babo bufatika ingingo zihambaye ku buryo bitotuma umukukuru kari wahagwa
abakora umwuga w'uburobyi mu ntara zitandukanye z'igihugu bababa ibihumbi 15 na majana 4 nk'uko bimenyeshwa n'ishyirahamwe ry'abarobyi mu Burundi. Gabriel Butoyi arongoye iryo shyirahamwe ku rwego rw'igihugu agahamagarira abakora uwo mwuga w'uburobyi kwitabira ku kamu ko kwiziganiriza kazoza kabo bazikora ko bamaze gukukuruka mu kazi.
Impunzi z'Abarundi zo mu ikambi ya Rusenda muri Congo zivuga ko zifise ikibazo cyo kuronka ibipapuro vya transfert bizihesha kuja kuvurirwa hanze ya territoire ya Fizi iri mu ntara ya Kivu yepfo. Inkuru imenyesha makuru ijuru rya Amerika Vedaste Ngabo ari uvira.
Aba barundi bivuriza ku ivuriro ryo mu nkambi no ku kigondera buzima cya Rusenda ndetse no ku bitaro bya Nundu bavuga yuko bibagora kugabwa za transfer zo kujya kwivuriza Bukavu na Uvira. Jimmy Bishemeye no muyobozi serukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda aragaruka kuri iki kibazo kiraje inshinga bamwe mu bagwayo mu Rusenda.
Nkuko bisanzwe bimeze umuntu yagwaye aritura ikigo cy'ubuvuzi bita Poste de Santé iyo binaniranye akamanuka ajya hepfo kuri Centre de Santé hanyuma binaniranye bakamurungika inundu. Icyo gihe rero yageze inundu naho hari gihe bishika bikananirana bigasaba yuko bamwungururiza ku bindi bitaro bashoboye kumukurikirana bwe ngo ubwo bugwayi bwiwe bukire. Rero muri icyo gihe harabi ikibazo gikomeye cyane kuko mu kumwunguruza haseri rafatira ku buryo ibifise barashobora kureka umuntu babona yuko yokira ariko kubera amafaranga yo muvura babonye ari menshi bakamugarukana mu nkambi kuza kurorererayo urufu kumbure.
Manirakiza Vince ni impunzi muri village ya 13 afite ubugwayi bwo munda musaba kwa bago avuga yuko yabuze transfer imujyana ku bitaro bikuru bya Uvira cyangwa bya Ukavu.
Nagize ikibazo cy'ubugwayi bwo munda aho natarataje ndajya kwa muganga Poste de Santé twegereye ndagenda inshuro zine zose Centre de Santé iri hanze y'ikambi ndagenda inshuro zitatu zose aho bagerageje ku kuma referansi ija ku bitaro bikuru by'inundu aho nabaye hospitalize hafi indwi zibiri mugabo biranga cya kibazo cyo muri kwa kundi nyene ndagaruka aho kugira ngo bandungike imbere kumbure ku bindi bitaro biteye imbere bashima kungaruka na mu nkambi.
Nzayihaye Matias agenda n'ubumuga avuga yuko usibye kudahabwa za transfer zo kujya kwivuriza ahandi atari muri Fizi bafite n'ikibazo cy'imbago n'amakinga y'abagendana ubumuga zashaje ariko bakaba tarabaheze izindi.
Umuntu agendana ubumuga wenyine ngaha twaje ufise transfer yo kuva ngaha nibukavu canye nibuvira kuzidisaha mabeki yaduhereye ko ingorane dufise nizirezire kuko tutanafise n'ahantu dushobora kwitura.
Si mu nkambi ya Rusenda honyine impunzi zifite ikibazo cyo kubona za transfer zibajyana kwivuriza hanze ya territoire ya Fizi ahubwo ni impunzi zo mu nkambi ya Mulongwe zifite icyo kibazo. Nyabenda Alex afite ubugwayi bw'umutima yabuze transfer imujyana ku bitaro bikuru bya Bukavu.
Yewe nafashwe n'ubugwayi bw'umutima ntabwo yari genyine bamaze transfer yo kujya kuvurirwa Bukavu ya mbere barantwara baragenda abantu buvira uvira inyandikira yindi transfer yo kugenda Bukavu. Bukavu sinagiye n'uwo twari kumwe.
Umuyobozi serukira impunzi z'abarundi mu kambi ya Rusenda Jimmy Bishemeye avuga yuko bakomeje gukora ubuvugizi kugira ngo iki kibazo cy'izi mpunzi zifuza kuvurirwa handi zibone transfer.
Igihugu rero cyo kuvugira turagikora kandi aho tuvuga ni muri haseri no muri senere. Senere ni iserukira leta aho habiri ntiho dushitsa ijwi ryacu kugira ngo barabe yuko bogira icyo badufasha kuri abo bantu.
Twagerageje kuvugisha haseri kuri iki kibazo ntibyadukundira ariko umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda Didier Numbi wa Numbi atubwira ko iki kibazo cya transfer gishobora kuba gitegwa n'uko ishyirahamwe rya rishinzwe ubuzima rya ADES ryasimbujwe bityo ishyirahamwe rishasha ryarisimbuwe rikaba ritaratangira gutanga za transfer. Vedas Ngabo ku bwaradejwe rya Amerika uvira mu ntara y'Kivuye.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda akanya nakabakunzi kagakino Combo Taxi.
Combo Taxi!
Combo Taxi!
Combo taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo taxi. Taxi ya Grand Lac.
Chefe.
Abe baba. Wana miacha kusumbua wakili yangu kuna na shingizengiza mambo yao.
Shofe. Oya, nuharire. Jewe njini na abiyu mvye muri kumura ganira. Ya kubigia hanu mushikana, ngukuri baba, anu baba. Babi baki, ugwaru karbunjie mubigui itukwa jubigwanisho. Uraharira, uraharira.
Ah, okay. Ona, sikia ni wambi mungia si pole pole, Emma. Mie niko nafanya business. Ni kazi niko nafanya. Sasa mimi mishi shingi zake mbitu ya mumafiri ya wakilia wangu. Se kwa sa. Kwanza yali nipatia franga za mingi kubashinda nye wawili. Kwa sima nipake.
Mbashofe, urile shendi uteche za kwa tushumara kujana na mungu. Achina matuche yao. Mheleza mafaranga yae.
Dusubize.
Duhereza mafaranga achu.
Nini? Nini wiki? Nini wiki? Dusubize mahera ya achu.
Okay, muski basi nibambi.
Twumva twumbe bishya ariko madamaze. Umva kumbwiye. Ntabwo dushobora kwinjira muri taxi yawe nibutwara abantu bantu bagiye mu mitwe yitwaje nkwa. Babara rwose.
Kwanza iski mini libolisa ko munenda kweli. Sikia nibambi. Kinyemi na balomba ni kupanda mu taxi. Naringire mu byaki musisho kipena byole babole mesha mnamtaka ko nini?
So wacha ende muzuri. Sinshobora. Shofi ahubwo jembo numenga ntubona n'uburemere bw'iki kibazo turiko turakubwira.
Sinkibyo se.
Okay, acha tufanya hivi. Nye mukamate tu sa vile ni mwenzenu nanda tafuta kazi sanyi.
Ngombiki!
Aja kushaka kazi hehe. Niko?
Wewe.
Umunu ambaye ngarambari mubishwe chei, aja kushaka kaya kazi. Akazi kose aja kushaka tukwa kaboni. Hasoni.
Okay.
Niko, uleba ngarwa luka pafiti. Mbwa minyari mechi koko. Mbwa miposhi bombe. Mbwa mduze mbichi.
Shofi, ibi nuni bibiri. Turumbika. Urafata matike yawe udusubiza amafaranga yacu cyangwa umubwira sohoke.
Madame, eske munawe muko munanilomba nifanye kweli biko buzito siweze simwache mwezena ende na amani lakini
jewe byo ndiko ndakubwira ndabizi. Muri aka karere kacu twari tukwiye kwegeza kure ikintu cyose gituma urwaruka rwacu ruja mu migwi yitwa zirwanisha. Erega iyi migwi nituma tubura umutekano muri aka karere kacu.
Nandetse burya shoferi kankubwire. Niba ugiye kumutwara bishatse kuvuga kubaye ikiso nawe mubabuze umutekano aka karere.
Miye uyu. Mungu apishe mbali. Toba, miye ni munge mkono mtu mtena maovu mi. Hata siku mwa.
None.
Okay, sawa tunafanya hivi. Kama mutanitikia, tuende shie wote. Tumuambia kama vile weko nafanya, haiko mzuri, sindio?
Tukirendu,
tuende sasa.
Nituva hata bzumbizi.
Mupite mbele sasa, minda enda nyumenu.
Mjimbera hugo, wewe
ni wewe. Sabona ni sukuma sasa.
Si wewe ni modoka.
Harusa kumuriku nshiri mbele mgeibu. Mandele rara.
Chariki gani hilo Combo taxi? Igi kino muteguri kwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
hakaba ari nonga haduce dusozera makuru n'ibiganiro twatwafitiye muri kano kanya dushimira abagize urara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire kuri mikoro mari 10 na Joy Diane ni nahazwe ibiganiro n'amakuru vyacu vyashizwe hamwe na Geoffrey Mutagoma twese ku izina rya bagenzi bacu tubike banuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mu byose na huta
Sikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC.